ఇది న్యూస్ విత్ అమెరిక్. Isubije Amerika libashikize iganiro vyaryo imisi yose mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa mbere itariki zitatu z'ukwezi kwa kabiri mwaka w'2020 kuri mikro muri kumwe n'Ange Fidel Niyongabo. Mu Rwanda bamwe mu baba mu karere ka Rwamagana bavuga ko umuyaga nkuba bahawe utabafasha muri bimwe mu bikorwa by'iterambere bikeneye mu muyaga nkuba ufise ingufu nyinshi.
Nta kintu wagukoresha sinzi gucaga nka telefoni cyangwa gucunga ka radio ka soneteri.
Ni ukuvuga ngo nk'ubu ngenzi umuntu yari agiye gusudira ahamagara umuntu ngo azamusudirire inzugi nyine yagire bikomere. Barabisudira ariko hashize nk'iminsi nk'ingarugiro kajya ruvaho.
Abo ni bamwe mu banyagihugu bo muri sekitori ya Kigabira mu karere ka Rwamagana mu Rwanda. Yamara imbere yuko dushika kuri iyo nkuru n'izindi tubafitiye, reka tubanze dutege amatwi w'imigenzi wacu Aloys Bigirimana adushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya. Aloys,
urakoze. Fidele, turahera hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abasenateri bane umugambwe ba Republikani bahora banugwanugwa ko bashobora kuzokwifatanya n'abademokrate mu mburano ku byagirizwa Perezida Donald Trump bavuze ko ivyo yakoze ryari kosa, ariko bemeza ko atari cyacyo tuma akugwa ku butegetsi. Mu gihe abarepublikani muri sena biganje ku ntebe 53 kuri 47 z'abademokrate, umurepublikani Trump afise icyizere ko azokwezwa ku byaha bibiri, nico gukoresha umwanya wiwe mukuru w'igihugu ku nyungu ziwe bwite mu gusaba Ukraine gutohoza kuri mukeba wiwe muri politike, hamwe no kubangamira ibikorwa by'abashinga amateka. Abasenateri bose uko ari jana uzovuga ku gato bike kuco biyumvira kukungene bazotora mu kweza canke kwegeka ivyaha kuri Trump. Umunsi wa nyuma wo gutora bamweza canke bamurega ku vyaha bibiri yagirizwa bizoba ku munsi wa gatatu w'indwi kumuhingamo. Perezida Donald Trump yashikirije ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahagaritse umugera wa corona kwinjira ku butaka bwa Amerika uva mu Bushinwa, naho abategetsi bo mu gisagara cya San Francisco batangaje ko umuntu agira icyenda yagaragaye ko yanduye uwo mugera muri Amerika. Umujyanama muri Perezidansi mu by'umutekano Robert O'Brien nawe yashikirije ko Leta yarungitse abahinga bo mu kigo cya Amerika kijeje kugenzura no gukinga indwara CDC mufunyafunyo y'icyongereza kujya gufasha kurwanya icyo kiza, ariko yongera ko Ubushinwa bubanza kwemera iyo mfashanyo. Umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'andi makungu Mike Pompeo nawe avuga ko abahinga b'ikigo CDC baza bari muri Kazakhstan ihana urubibe n'Ubushinwa barendiriye kwemererwa kwinjira muri icyo gihugu. Mu Bushinwa bashikirije ko abantu 17,205 bamaze kwandura, 361 nabo muri bo bakaba bamaze kwitaba Imana.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Leta ya Somalia yatangaje ko inzige zateye indimo mu gihugu ari ikibazo gihangayikishije igihugu kandi cyihutirwa gutorerwa umuti. Umushikiranganji wa Somalia ajejwe uburimyi Said Hussein Lidi yashikirije ko izo nzige ari intambamyi ikomeye mu gihugu gisanzwe kiri mu bukene bw'ibifungurwa. Inzige za mbere zatanguye gushika muri Somalia mu kwezi kw'12 zonona amahegitari 100,000 y'imirima hamwe n'ubwatsi bw'ibitungwa. Umushikiranganji Lidi agabisha ko hari uwundi mugwi wa kabiri w'izo nzige witezwe kandi zishobora no kuzokonona ibirengeye kuruta. Igipolisi muri Malawi gitangaza ko kuri umunsi wa mbere cyugara amabarabara gana kuri sentare ntahinyuzwa yo ku murwa mukuru Lilongwe, aho byitezwe ko abacamanza bashikiriza urubanza ku bitwaye bahakana ibyavuye mu matora yo mu mwaka uheze. Ayo matora yongeye Perezida Peter Mutharika Mandigira kabiri. Imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi yasabye ko ibyavuye muri ayo matora yo mu kwezi kwa gatanu bifutwa. Bitwaye bavuga ko umugwi w'igihugu ujejwe amatora wahaye intsinzi Mutharika mu matora yabayemo ubusuma hamwe n'utunenge twinshi. Ishyirahamwe ry'ibihugu bya Afurika ryishinze iterambere ryasohoye itangazo risaba abanyemalawi kuguma batekanye inyuma y'iyo ngingo ya sentare.
Washington, Ijwi rya Amerika.
igipolisi cy'Ubwongereza cyararashe cyongera kirica umugabo kivuga ko cyabonye yiyambariye ko igisasu giturika kitari cyo kandi acumita abantu babiri i Londres ku mugwa mukuru ejo ku munsi w'Imana. Ibyo byabereye mu ibarabara ricamwo abantu benshi mu bumanuko bwa Londres. Igipolisi ntikiratangaza izina ry'uwo mugabo hamwe n'imvo yabimutumye, kiretse kuvuga ko cyari igitero cy'iterabwoba. Ibi bibaye haheze amezi arenga abiri, uwundi mugabo azwi ku izina rya Usman Khan yagirijwe iterabwoba inyuma yo kwica abantu babiri akomeretsa n'abandi batatu abacumisa imbugita i Londres nyene, imbere y'uko nawe yicwa akaraswa n'igipolisi. Umuhari w'iterabwoba wa Al-Qaeda mu karere ka Barabu waremeje ko ari wo uri nyuma yiraswa ry'abasirikare batatu ba Amerika ryabaye mu kwezi kw'12 ku kambi ya Pensacola ni muri leta ya Florida aha muri Amerika. Uwo muhari wavyemanze ejo ku munsi w'Imana ubicishije ku rubuga rwayo rw'igisata kijejwe iperereza. Umusirikare wa Arabia Saudite Mohamed Al-Shamrani niwe yarashe yongera yica abo basirikare batatu ba Amerika, yongera aranakomeretsa abandi ndwi aho bari mu ishuri bariko babaha inyigisho za gisirikare.
Turagushimiye Aloys ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Inyuma yaho ku munsi wa gatandatu tubahereye inkuru y'amakenga y'akanama ka ONU kajejwe agateka kazi na muntu ku Burundi n'abanyarwanda. Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo imaze iminsi isubiza mu Burundi no mu Rwanda. Radio Ijwi ry'Amerika ryagarutse kuca amasezerano mpuzamakungu ya Geneve avuga ku guhanahana abavuka gihugu hagati y'ibihugu. Umunyamategeko Janvier Bigirimana asigura ko ikintu nyamukuru muri byose cyo kwitonderwa ari ukuraba ko usubijwe mu gihugu ciwe adaheza ngo aturubikwe canke ngo bamwime uburenganzira bwo kuburana mu mwidegembyo. Eroje wirika neza niyo nkuru adufiti.
Umunyamategeko Janvier Bigirimana mu kiganiro cihariye ha ijwi rya Amerika dusigurira imigwi y'abantu bisanga ku mvo zitandukanye batakiba mu gihugu cyabo, haba ku bushake bwabo canke ku mvo zitabavuyeko.
Ubwa mbere hari abantu usanga barahunze igihugu cyabo ku mvo zisanzwe zitegekanijwe n'amasezerano mpuzamakungu akingira impunzi. Abo n'abantu usanga rero bamaze kuronka uburenganzira bwo kuba mu kindi gihugu, ugasanga kandi harimo n'uwundi muce w'abantu baba ariko basaba ubuhungiro. Abo bose rero baraheza bakubahirizwa n'amasezerano mpuzamakungu y'i Geneve yo mu 1951. Hari ubwa kabiri abantu usanga bashobora kuba mu gihugu kindi kubera bakingirwa n'amasezerano yabaye hagati y'ibihugu bibiri, cyangwa ugasanga ni ibihugu biri mu miryango y'uburere ibyo twita le bloc regional. Ubundi muce ubwira gatatu ushoboka n'abantu usanga babayeho hadakurikije amategeko byo mu Gifaransa bita ko bari muri séjour irrégulier. Ubundi mugwi ushoboka w'abantu baba mu bihugu atari byabo n'abantu usanga batigeze bakingirwa n'amategeko namwe mu kuba muri ivyo bihugu base mu indaro, nk'abantu binjiye binyegeza bakinjira mu bihugu batari bafise uburenganzira bwo kwinjiramo, eshanga ugasanga ababa binjiye bari mu migwi igwana.
Iyo migwi yose hari amategeko mpuzamakungu canke y'uturera yirengera.
Hariho amasezerano ashobora kuba yerekeye imiryango y'akarere kanaka, yashobora kuba amategeko ari hagati y'ibihugu bibiri canke bitatu canke birenga. Kandi iyo tuvuze amasezerano mpuzamakungu y'i Geneve nayo nyine ari ubwoko bwinshi. Ca mbere hariho aya masezerano mpuzamakungu y'i Geneve akingira impunzi yo 51, arakingira abantu babaronse uburenganzira bwo kuba mu gihugu kanaka nk'impunzi, bisigura yuko igihe basubijwe mu gihugu bavuyemo ntibashobora gusubizwayo hatakoreshejwe ubushaka kwa babo iyo naho bishitse bakabaho nyanza amategeko agenga impunzi igihugu kibasubije yo giteza kuraba yuko uburenganzira bwabo bantu zokubahirizwa hari ikintu kizira nk'igihe biboneka yuko uwo muntu azogirwa nabi mu buryo guhohoterwa ubwo mugihe ashobora kwicwa agafungwa mu buryo butandukanye n'amategeko agakubitwa ashakagirwa nabi ubundi buryo ubwo ariwo bwose muri ico gihe amategeko mpuzamakungu avuga yuko kizira ikazezwa yuko umuntu yosubizwa mu gihugu yaje ahunga kubijanye n'ababa ari abarobere abari mu migwi igwana nabo hari amategeko yo mu 1949 y'i Geneve le 4 convention de Geneve mu Gifaransa zikingira abantu baba bari mu bintu byo kugwana muri aba rero muri byo kugwana amategeko menshi aza kajamwo ni kumenya mbega ni ngwano izwi ni ngwano ihuza bihugu byinshi ni ngwano isanzwe yaragiye habona isanzwe izwi chanke bafatwa n'inkinkoze zikibi
mbega none ibihugu bishobora guhana avuka gihugu bavyo ryari ni mu bihe bihe igihugu kanaka gishobora kwanka gutanga umvuka gihugu wakigenze cyacu
ayo mategeko nyene nayandi twavuze yerekeye impunzi basanga hari ivyo ahurira ko n'icicani y'abantu bagiye mu gwigwana bara abantu bigeze kuba ari impunzi muri ico gihe amategeko agenga impunzi ntaheza ngo abe akibubahiriza kireze kuri ico kintu kizira yuko bashobora gusubizwa mu gihugu bayahu unze ngibiboneka ikwashura guhotegwa nivyo rero ibihugu biba byakiriye impunzi biheza bikaraba eshanga ivyo bihugu biba bifise abo bantu bitwa yuko bari baronona umutekano w'ibihugu baje bava mu shanke w'ibihugu batse mu indaro ibyo byose birakoregwa ko mukuraba ingingo ziheza zigafata kindi naco nuko hasanzwe haba amasezerano hagati y'ibihugu kugira ngo bishobore guhanahana abantu babarondegwa n'ubutungane bw'ibihugu baje bavamo kuvyerekeye Rwanda na Kongo canke Kongo n'Uburundi ayo masezerano twibaza ko ashobora kuba ariho ariko ico bikoze ahanini Kongo niheze ikabazwa igasigura yuko mu gutanga aba bantu haba mu Rwanda canke mu Burundi baba baravye neza yuko uburyo ubutungane bukora uburyo abategetsi b'ibyo bihugu bigenza yuko hariho ibintu vyemeza ko abantu batazohotegwa hari nyifato imaze kugaragara cacane mu Burundi aho usanga abantu bose batashe barungitswe n'ibihugu baca bafatwa nk'abantu bari basanzwe barondegwa n'umutungane kandi tuba tuzi yuko atamadosiye yabo yarahari twavuga nk'akarorero k'umuntu yitwa Clement Nkurunziza yigeze gutangwa n'igihugu cya Amerika kubera atashoboye kuronka impapuro muri Amerika ariko mu Burundi baca bamushikiza mu gasho nk'uko umengwe n'umuntu yararondegwa n'umutungane iyi ni inyifato mbi cyane ko abantu bose baba barahunze igihugu ntibisigura ko babaho nyanze amateko y'igihugu cyabo iyo ni ingendo yari kwiye guhagarara tugasaba yuko bwa Burundi bwa Rwanda mwe nabo abantu bose babatashe kiretse bakurikiranwa n'ivyaha abandi bobaho bitegeje kuko kutaba mu gihugu cawe c'amavukiro ntivyama bisigura ko bisivyo wononye mu gihugu wa waturutsemo
umwihwezo umushingwa manza Jean Vie Bigirimana uje nyuma yaho Michel Bachelet atangarije kwa kanama ka ONU kajeje wagati hakazina muntu abereye kwisonga gafite impungenge ku Barundi n'abanyarwanda Republika ya Demokrasi ya Kongo azimisi yeze Rwanda no Burundi umfasoni yasiguye ko ni itamenye bishikira abasubizwe wabo kandi kwayo makenga yayaganiriye ko na president Tshisekedi mu rugendo aherukamwe muri Kongo gushika ubu Burundi ntiburatangaza ibitigiri byavuka gihugu babwo Kongo imaze kubusubiza mu mezi aheze ariko Rwanda ruvuga ko mu kiringo cha mezi makaheze rumaze kwakira abari mu muryango w'inyeshamba zigwanya Kigali bagera ku 1919 bakaba bari mu ikambi yahitwa Nyarushishi aho bitabwaho mu buryo butandukanye iruhande yaba hari n'abagwanyi 362 batahukanywe ministre w'u Rwanda ajejwe imigenderanire y'ico gihugu n'andi makungu Vincent Biruta yatangaje mu minsi heze ko abo bafite gahunda yabo yihariye bakurikirana bamwe bazitezwe ko basubizwa mu buzima busanzwe abafite ibyaha bakurikiranwa ko nabo bagashikirizwa ubutungane eroje urika neza ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika Mumunota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika Ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika Adresse ni VOA Radio Yacu.
mu Rwanda bamwe mu baba mu karere ka Rwamagana bavuga ko umuyaga nkuba bahawe utabafasha muri bimwe mu bikorwa by'iterambere bikenera umuyaga nkuba ufise ingufu nyinshi. Inkuru y'umumenyesha makuru wacu Claude Ganza mu Nyamagana.
Turadindira cyane kuko nk'abashobora kuba bagura ibyuma bisya barabibitse abandi babijyana handi hari umuriro ugaragara ugasanga nabogosha iyo bigeze ku mugoroba birahagarara ntago babacyogosha.
Aba ni bamwe mu baturage bo mu mudugudu wa Rushangara mu kagari ka Sovu mu murenge wa Kigabiro mu karere ka Rwamagana bavuga ko bamaze igihe bagejejweho amashanyarazi nakwite yo ku rwego rwa mbere ashyirwa mu mazu yo guturamo, ariko imbaraga zayo zikaba ari nke ku buryo hari nk'ibikoresho bisaba umuriro mwinshi nk'amafrigo n'ibindi bene uyu muriro utashyigura. Kuva bayabona ntibabasha kuyabyaza umusaruro mu buryo bwo kwiteza imbere nk'uko babyivugira.
Nta kintu wagukoresha sibyo gucaje nka telefoni cyangwa gucuranga ka radio ka Sonatel.
Nukuvuga ngo nk'ubu ngenze umuntu yaragiye gusudira ahamagara umuntu ngaza musudirira inzugi nyine yagire bikomere barabisudira, ariko hashize n'iminsi ntingarugira ukajya ruvaho kubera wa muriro nta bitari bimeze neza. Ubwo urumva mbese badufashije bazana umuriro ufite ingufu natwe tugatera imbere kuko ntabwo bimeze neza.
Uburyo umuntu umuriro udafite imbaraga
nyine ntago dushesha imyumbati wenda ngo cyangwa ibigori mbese ikintu cyose gifite ingufu ntago icyuma kijya kiwuhagurutse.
Uretse kuba nta bikorwa bigamije iterambere ryabo bakora bifashishije amashanyarazi, bavuga ko akenshi no mu gihe cy'umugoroba n'ijoro nta muriro baba bafite.
Uragenda ukagaruka mu ijoro nka saa sita
saa kumi n'ebyiri twese nta muntu uhugica ngo uhita uzima, niyo wakuba waka gakeya uza wongera ugenda wongera ugenda
urahari pe ariko ntabwo ducana ngo umuriro wake ntawo rwose pe ntawo.
None mwifashisha iki mu gihe
twifashisha yuko n'ubundi tutarawubona ibyo twacanaga n'ibyo ducana amatoroshi za buja peteroli byo mbega
kandi mufite amashanyarazi mu
gihe none se kataka nitwe byaraducanze natwe
umuriro wacu ni mukeye. Iyo bigeze saa kumi n'ebyiri birazima nta kintu wawukoresha nkatwe urabona umuriro twawukuruye tugira ngo tubahabona igihe cyo kuba twawukoresha ntawo tuba dufite guhera saa kumi n'ebyiri n'igice nta muriro
ukagaruka ryari
saa yine n'igice z'ijoro abantu baba baryamye ntacyo kimaze.
Ubuyobozi bw'ikigo gishinzwe ingufu REG mu karere ka Rwamagana buvuga ko iki kibazo kizwi kandi kimaze igihe, ariko ko cyafatiwe ingamba ku buryo hari amashanyarazi adafite imbaraga agenda asimbuzwa n'afite ingufu yakoreshwa no mu bikorwa by'iterambere. Bwana Igoma Stephen ni uyobora ishami rya REG Rwamagana.
Mbere hose twatangiye amashanyarazi twashakaga nka REG ari ayo gucana kugira ngo abantu babone bave mu mwijima. Ahanini mu burasirazuba twakoreshaga monofasi twatuyoboro two gucana tutakoresha mu mirimo y'ubucuruzi. Ubu rero dufite undi mushinga wo kuzamura ingufu z'aya mashanyarazi akava kuri monofasi akajya kuri trifasi. Umushinga waratangiye uzarangira mu kwa gatandatu k'umwaka utaha.
Uyu mushinga avuga watangiye witezweho gukemura iki kibazo cy'amashanyarazi adafite ingufu aho kiri muri iyi ntara y'Iburasirazuba yose, kuko iki kibazo atari umwihariko mu karere ka Rwamagana gusa. Minisiteri y'ibikorwa remezo ivuga ko mu gihugu hose amashanyarazi adahagije twisaye ku rwego rwa mbere yari ku birometero 944 kandi arenga kimwe cya kabiri akaboneka mu ntara y'Iburasirazuba, nk'uko ambasaderi Gatete Claver uyobora iyi minisiteri yabigarutseho mu mpera z'umwaka wa 2019.
Twashyizeho umushinga wihariye kugira ngo noneho nitujya kurangiza umwaka utaha iki kibazo kijyanye no muri Eastern Province cyose cyo cyarangiye. Ariko dufite ahandi hose nko muri Province y'Iburengerazuba no mu Majyaruguru aho ngaho bafite icyo kibazo, ndetse no mu mujyi wa Kigali ahangaha bafite icyo kibazo. Ahangaha rero naho tukaba dufite imishinga yihariye yo kugira ngo noneho bazatangira mu kwezi kwa karindwi naho kugira ngo icyo kibazo kibireho burundu. Ariko nababwira ko nko muri Province y'Iburasirazuba ho biratangira muri uku kwezi kwa mbere icyo kibazo cyo umwaka urajya gushira kimaze kuba amateka.
Guverinoma y'u Rwanda ivuga ko mu 2024 ari bwo 100% by'abanyarwanda bazaba bafite umuriro w'amashanyarazi, bikazagerwaho binyuze mu mishinga iriho yo kongera ingano y'amashanyarazi. Ubushakashatsi bwa gatanu bwakozwe mu 2016-2017 ku mibereho y'ingo mu Rwanda bugaragaza ko 82% by'abatuye mu mujyi wa Kigali aribo bafite amashanyarazi, hagakurikiraho abo mu ntara y'Iburasirazuba ku kigero cya 39%, intara y'Iburengerazuba yo 38% bafite amashanyarazi, 34% by'abatuye mu Majyaruguru aribo bayabona, mu gihe 30% gusa by'abatuye mu ntara y'Amajyepfo aribo babona umuriro. Claude Ganza mu Nyamagana mu Burasirazuba bw'u Rwanda ku Radio ya Amerika.
Mwanda nyakumviriza radio Ijwi rya Amerika tsamiraniri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Abanyagihugu baba mu misozi miremire yitombwe babandanya kwicwa n'abantu bitwaje ibigwanisho. Ku munsi wa gatandatu itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2020 abantu bitwaje inkoho bikekwa kuba ari abagwanyi baba mayimayi bishe barashe abanyagihugu batatu bo mu ikambi ya Mikenge iri muri sektori y'Itombwe territoire ya Mwenga intara ya Kivu yo mu Bumanuko muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ninkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira.
Nkuko bitangazwa n'umuyobozi uhagarariye inkambi y'abaturage bo bakongomane wo mu bwoko bw'abanyamurenge iri mu mikenke, Bwana Kiza Felemo avuga yuko abo bantu ko ari batatu barashwe ari impunzi zari zivuye mu isoko yo mu Minembwe, zirasigwa mu kilometero kimwe nahubatse inkambi.
Ikibazo twaraduhuye nacyo ari abantu bacu bari bazindukiye mu Minembwe bwe bari mu isoko ya gatanu baje kugaruka basanga duhuye bajyane mu nzira barapfa abantu batatu. Baguye rero hirya y'inkambi bari bagiye guhuruka nyine barangije ibisambu hafi nyine kanto a kilometere n'inkambi niho baguye. Niho rero tujya gutakira abasirikare na MONUSCO abaribo bagenda baduherekeza kuja kurekipera imirambo. Ubu nyine dufite imirambo hano nyine mu nkambi turayihamba n'abantu batatu
bishwe n'abandi
ni ba mayimayi babishe.
Bamwe mu baturage bo mu mikenke wo mu bwoko bw'ababembe bavuganye n'Ijwi rya Amerika ariko batashatse yuko amajwi yabo ajye hanze kubera impamvu z'umutekano wabo. Bavuga yuko impfu zabo bagabo zaba zaturutse ku mpfu z'abasore babiri b'ababembe nabo baheruka kwicirwa mu kigazura kuwa kane n'abantu bavuga yuko bari bavuye mu nkambi ya Mikenge ahakambitse impunzi z'abanyamurenge. Kiza Felemo umuyobozi w'inkambi ya Mikenge anyumuza amakuru avuga yuko abisha abo baturage b'ababembe bari bavuye mu nkambi yabo.
Ntaho bihuriye bebwa haturi turi muri MONUSCO indani ntawugira n'imbunde nta na record defense tugira haba ducunzwe na MONUSCO. Nta muntu uja wava kuri uwo musozi nta nika tukinagira mugabo ntawukiragira ntawukiragira nta ukuragira aho ngaho tuhari ducunzwe na MONUSCO. Iyo umuntu aje kuva aho ngaho aherekezwa na MONUSCO.
Si mu mikenke wonyine no mu kigazura bavuga iyicwa ry'abantu ahubwo no mu cyumweru gishize ari abasore batanu bishwe n'abagwanyi babo mayimayi mu misozi miremire ya Uvira babaziza kuba abagwanyi bagumina. Ariko imiryango yabo basore ivuga yuko bari abasivile kuko muri bo harimo abaganga bari bavuye Kahororo berekeza ku Murambya. Mwumenya yuko imyaka igiye kuba ibiri uturere tw'Itombwe Bijombo na Minembwe twibasiwe n'imitwe yitwaje ibigwanisho y'abakongomani n'iy'abarundi n'iy'abanyarwanda yica abantu igatwika amazu ndetse ikanyaga amatungo. Ariko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntikirasi. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ku makuru y'inkino yabaye mu mpera z'indwi turangije mu karere k'ibiyaga binini duhere mu Rwanda aho mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda tubwira ku mahiganwa y'igikombe cy'ubutwari.
Mu mpera z'icyumweru gishize mu Rwanda harangiye amarushanwa yo guhatanira igikombe cy'ubutwari mu mikino itandukanye. Mu mupira w'amaguru imikino ibiri isoza irushanwa yabereye kuri Stade National Amahoro i Remera ejo ndi kwa gatandatu. Umukino watangiye isaa saba ikipe ya Police FC yanyagiye Mukura Victory Sport ibitego 4-1. Guhera isaa cyenda n'igice habaye umukino wahuje APR FC na Kiyovu Sport warangiye aya makipe anganyije ubusa ku busa. Nyuma y'imikino itatu kuri buri kipe yari yitabiriye iri rushanwa ikipe ya APR FC niyo yabaye iya mbere ifite amanota 7, iya kabiri ni Police FC yarangije ifite amanota 6 tu Kiyovu Sport ikaba ya gatatu n'amanota 4. Ikipe yabaye ya kane ayo ya nyuma ni Mukura Victory Sport ifite 0-1 n'ibitego 7. Mu mukino w'intoki wa volleyball naho imikino y'ubutwari yarangiye ejo kuri kwa gatandatu ibera kuri Stade Ntoya y'i Remera. Muri kimwe cya kabiri kirangiza mu bagore ikipe y'ishuri rya UTB yatsinze Rwanda Revenue Authority amaseta 3 ku busa, APR Volleyball Club nayo itsinda Kigali Volleyball Club amaseta 3 ku busa. Mu mukino wa nyuma ikipe ya UTB niyo yatwaye igikombe itsinze APR Volleyball Club amaseta 3 ku busa. Mu bagabo muri demi-finale ikipe y'ishuri ya UTB yatsinze Gisagara Volleyball Club amaseta 3 ku busa, hanyuma ikipe ya Reg Volleyball Club itsinda APR Volleyball Club amaseta 3 kuri 2. Mu mukino wa nyuma watangiye isaa moya n'igice z'ijoro ukarangira isaa 3, ikipe ya UTB Volleyball Club niyo yegukanye igikombe itsinze Reg Volleyball Club amaseta 3 kuri 1. Fidel Nyirimana umutoza wa UTB Volleyball Club avuga ko gutwara iki gikombe ari uburyo bwo gukomeza urugendo rwo kugera ku ntego biyemeje.
Ni byiza kuri twebwe kandi ni intego twihaye ko tugomba kurwanira ibikombe byose turashaka kubitwara. None iyo ntego dufite ni ibintu n'abakinnyi bamaze kubajyamo n'ubuyobozi barimo tugize amahirwe bigakomeza gutya. Rero urumva byaba ari amata byaba amavuta.
Ese ibanga ryakoreshejwe ni irihe ngo UTB Volleyball Club ishobore kwitwara neza muri iri rushanwa?
ikintu kigaragara nuko abana bakinyi batangiye barwaye batangiye gukira iyo bona Fred atangiye kuza mu kibuga kwa Nelson yagarutse noneho hakaba muri kindi kiza ko babandi bari ari mu kibuga barabakiriye ugiye hanze ntacyo azagira rona mekontatoma isa nkaho yashize mu ikipe rero ni ibintu byiza nta n'ikintu urebye nacyo kimo dufitisha andi makipe nta mahana ari wacu wacu abakinyi barishimye ubuyobozi bwabahaye byo bagomba kugihe urebye nyine n'icyo ngicyo nta kindi ni byishimo biri wacu na efficacy y'ubuyobozi iyo umuyobozi akubwira ati nzaguha akakigwa ku gihe icyagisigaye ni umukinnyi ko nagomba gukora akazi kawe
Fidele Nyirimana asobanura ariko ko gutwara icyo gikombe cy'ubutwari bitavuze ko n'igikombe cya shampiyona bazakigeraho mu buryo bworoshye
shampiyona rero ni itandukanye n'ibindi mubona hano buriya biratandukanye ushobora gutsinda ibi ngibi ariko shampiyona ikakunanira bigaragara yuko birasaba ko twongera kwikonsantara hagati yacu twebwe nka coach n'abakinnyi ntidutwarwe n'ibi byishimo turimo tubona by'amaturundwa ko amaturundwa ushobora kuza ugatsinda umuntu kubera yuko wamurushije ingufu uwo munsi ariko shampiyona bisaba ngo uhoreho uvanga uyu nguyu nzamutsinda nzamutsinda kandi ikigaragara cyo nuko rega nayo iragenda izamura ingufu imwe yagenda igaruka kubonye ko mu seti ya nyuma ya kane izamuye ingufu cyane ariko ikigaragara ko nuko tukomeje kwiyiri time twatsinda
muri iyi mikino ya nyuma ya volleyball mu guhatanira igikombe cy'ubutwari ejo ndi kwa gatandatu imvura yaragwaga amazi agasanga abakinnyi mu kibuga kubera ko igisenge cya stade ntoya y'i Remera cyavaga amakuru amaze iminsi avugwa yuko iyi stade nayo iri mu zigomba gusanwa yaba ari meza ku bakunzi b'imikino y'intoki yari Claude Munyandinda i Kigali
naho mu Burundi igikombe cy'ihiganwa muri handball chatwawe na Golden Team mu bagabo na rumuri mu bigeme ejo ku munsi w'Imana mu mupira w'amaguru naho urukino rwa nyuma rw'igikombe cy'ubumwe bw'abarundi ruzohuza kuruno wa gatatu Messager Ngozi na Aigle Noir inkuru dushikirizwa na Desire Hatungimana
kuruno w'Imana niho urukino rugira kabiri rw'igice cya kabiri cy'igikombe cy'ubumwe bw'abarundi hagati ya Aigle Noir y'Imakamba na Flambeau du Centre y'Igitega gwakinwa ubwo rukino rwagiye kurangira Aigle Noir itsinze ibitsindo bibiri kuri kimwe naho ariyo yatangwe gutsindwa uwo mugwi wa Aigle Noir rero uzotana mu mitwe na Messager Ngozi yatsinze musongati yo mu ntara ya Gitega kuri za penalty iyo migwi yose yari yanganije mu minota 90 yatekanijwe n'urukino ubwo rukino rwa nyuma rukazuba ku munsi wa gatatu itariki zitanu umunsi abarundi bahimbaza umunsi mukuru w'ubumwe bw'abarundi Jimmy Ndayize amenyereza Messager Ngozi amenyesha ko binezereje kubona bazokenurwa urukino rwa nyuma ariko akamenyesha ko intumbero ya Messager y'uno mwaka ari ugutwara igikombe cy'ihiganwa ry'u Burundi
inkino ni fisha ni match si championnat ni match ya coupe d'orinite ni demi-finale nivyo ni kwari goroshe harimo pression harimo iki ushoboye gutsinda kaja muri finale novuga yuko yinye tutasha turabango championa ni indi championa tugiye kwitegura dutegure finale kwanza hanyuma tubandanye tugwanira championa kuko niyo objectif ya mbere dufise uyu mwaka yo gutwara championa kandi murabona ko hagisigaye ama match atari make ama match menshi cyane no kuguma twikonsentra kuri match yari yose tuzaza turakina
mu rukino rwa handball naho ihiganwa rya Burundi kuri no w'Imana niho ryasozegwa Golden Team itsinze Muzinga ku bitsinda 26 kuri 25 mu bigeme naho rumurika bayirahiye Galaxy mu kwitsinda ku bitsinda 24 kuri 18 muri Jido imigwi 6 yo mu gisagara cha Bujumbura yarahiganywe mu ntumbero yo gutegura mu guserukira gihugu abakenye 47 niho bitabiriye iryo higanwa harimo abigeme 21 Focus Impezindagano umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe rya Jido mu Burundi amenyesha ko mwene izo nkino zizotegurwa mu turere twose tw'u Burundi kugira abazohora bajya mu mugwi serukira gihugu bazove mu gihugu cyose aho kuva Bujumbura gusa
turi mu gikorwa kinini ya cyane aho turiko turakwiza Jido mu ntara zose ihangiro twihaye tuvuga duti iri foko intara zose n'imiburiburi imwe ibirimo amaclub abiri kandi muri ayo maclub abiri abigeme bakaba n'imiburiburi nabo nyene bari ku rugero rw'ibice 50%. Izo krebe turamaze kugishyiraho mu ntara zose dusigaje intara zibiri zirimo krebe imwimwe naho hari n'izindi ntara zimaze kurenza ayo makrebe abiri. Tuvuga duti ko bamaze kujaho biyantrena reka rero batangure baze baragira ayo mahiganwa. Ni mu rukurikirane rwo gutegura umugwi serukira gihugu aho tuvuga duti nimba umugwi serukira gihugu wo bukomeye urimo abantu intara imwe zibiri zitatu harakantu hamwe twa dufise urimo intara 18
mu rukino rwa volleyball mu higanwa rya Burundi kuruno w'Imana mu bigeme Muzinga atsinze Panther amaseta 3 ku busa mu bagabo naho bisoro itsinda Muzinga amaseta 3 kuri imwe mu gihe ga Cosmos yirahiye mugwi wa Bujumbura uwezo wa ndani mu kutsinda amaseta 3 ku busa izo nkino zikaba arizo ku munsi wa kane iryo higanwa rya volleyball mu Burundi ritanguye Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Mshuti mwese mkunda radio Ijwi la Amerika makuru nibiganiro twahite bafitiye muri aka kanya haniho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubatumira kubandanya mudukikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu radio Ijwi la Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.